Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika mukirundi n'ikinyarwanda rwandanya kubashikiza ibiganiro byaryo i Washington DC. Mwiriwe neza nshuti muduteza na timu muri kumwe na Fideni Yongabo.
Muri kumwe kandi na Thomas Kamirindi tubahaye ikaze muri aya makuru. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntishyigikiye ko impunzi z'Abarundi ziri muri Tanzania zicyurwa ku ngufu.
La repatriement forcé est pas seulement une injustice, c'est un crime contre le droit humain international.
Uyu ni John Peter Pfam, intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga bigari, aturetse ko gutahukanwa ku ngufu ari akarengane nini icyaha cyo guhohotera agateka kazi na muntu, yabivugiye i Bujumbura mu Burundi mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uno wa gatatu yibutse imyaka 18 irangiye abihevye umugwi w'ibitero bwa Al-Qaeda bagize ibitero.
Umurambo wa nyakwigendera President Robert Mugabe wageze i Harare uyu munsi uvuye muri Singapore.
Abanyanigeria batanguye gutahukanwa n'indege bavanye muri Afrika y'Epfo. Aya makuru. Ito ni ito lero jamakuri yoyija no hino tubafitie muraka kanya duhere kunguru yereke Amerika. Habanya Amerika bibutu no musiko kata timiaka 18 rangi haba ibitero vyiterabwoba vyo kwitariki 11 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'2001. Ivyo bitero vyahitanye abantu bagera ku 3,000 i New York, Virginia na Pennsylvania. Prezida wa Amerika Donald Trump n'umutambukanyi wiwe Melania Trump bibutse uwo munsi n'igihe c'agacerere isaha 2:46 zo mu gitondo mu masaha y'i Washington. Kuri iyo saha niho abantu bari banyuruje indege itwara abantu base ku bwa mbere inyubakwa zagirirwamo imirimo y'ubudandaje mu gisagara cya New York. Mu nyuma yaho Perezida Trump yashikirije ijambo mu nyubako y'ubushikiranganje rwo kwivuna abansi ku miryango y'abantu 184 bishwe igihe abagira iterabwoba b'umugwi Al-Qaeda banyuruza indege itwara abantu bagaseka iyo nyubakwa iri mu cyicaro cy'igisirikare cya Amerika. Perezida Trump avuga ko uwo munsi wari umunsi w'ishavu n'umubabaro ntangere. Yahumurije imiryango yabuze ababo icyo gihe ko biyemeje ko batazokwigira bibagira uwo munsi. Yavuze ko abagize ibitero byo mu mwaka w'2001 barondera guca intege abanyamerika ko yamara imigambi bari bafite batayishitse ko. Perezida Trump avuga ko aho kubaca intege byatumye biyemeza kurushiriza ku byerekeye gukingira igihugu cyabo. Abantu 19 bakorana n'umugwi Al-Qaeda nibo bagize ibitero byo kwitariki 11 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2001.
Umurambo wa nyakwigendera Robert Mugabe wahoze ari umukuru w'igihugu cya Zimbabwe wageze i Harare uyu munsi. Diane Nininahazwe aratubwira ibizakurikiraho.
Yiteze ko azoshingurwa n'iteka ku munsi wa Mungu, naho ahazoshingurwa hagiteye intwari igihugu cifuza kumushingurana iteka mu kibanza gishingurwamo intwari n'abitangiye Zimbabwe. Mu gihe umuryango wiwe uvuga ko yoshingurwa aho yataye uruzogi mu karere kitwa Zimba nk'uko yabisabiye imbere yo kwitaba Imana. Amakuru ava muri Zimbabwe avuga ko Mugabe niba yanasabye ko abamuhiritse ku butegetsi mu 2017 batofata iya mbere mu mihango yo kumuherekeza. Ejo kwa kane no kwa gatanu biteze ko abanyagihugu bazifuza bamwunamira mu kibuga cy'umupira w'amaguru kitwa Rufaro kwa gatandatu, naho agasezerwa n'abanyacubahiro batari bake. Amaze kumenyekana ko bazomuherekeza barimo Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa, wa Nigeria Muhammadu Buhari, wa Congo Felix Tshisekedi, n'Ubushinwa Xi Jinping n'uwahoze aramutsa Cuba Raul Castro. Perezida Robert Mugabe yashingiye ku munsi wa gatanu ku myaka 95 azize indwara mu bitaro bitembere byo muri Singapore yakunze kwivurizamo akiri ku butegetsi.
Radio Ijwi ya Amerika i Washington DC. Perezida w'igihugu cya Sudani yo mu bumanuko Salva Kiir na Riek Machar ayoboye abagwanya leta bumvikanye ku byereke gushyiraho leta mfata kibanza hagati mu kwezi kw'11. Iyo nkuru itangajwe n'umushikiranganji ajeje gutangaza amakuru muri Sudani yo mu bumanuko no munsi wa gatatu. Salva Kiir na Riek Machar bateye igikumu mu mwaka uheze ku masezerano yaragenewe guhagarika ingwano yahitanye abantu 2,000 itumi cya gatatu c'abanyasudani yo mu bumanuko bava mu zabo yongera isinzikaza bikomeye ubutunzi bw'igihugu. Riek Machar yagize urugendo vuba gake rubagake muri antunga ku mugwa mukuru wa Sudani yo mu manuko Juba muri yindwi kuzobanana na President Kiir baganiye ku vyerekeye gushiraho leta mvata kibanza ku itariki 12 z'ukwezi kw'icumi na rimwe ishigwa mu ngiro ry'amasezerano yatewe kugira ikomo mu mwaka uheze asaba ishigwaho rya leta y'ubumwe ryaratebeshejwe kubera leta ivuga ko idafite amafaranga ahagije yo gukoresha mu kubaka mu kwaka ibirwanisho imigwi vyitwaje no kuyishyira mu gisirikare cy'igihugu.
Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda noneho tujye muri Cameroon. Ku buryo budasanzwe Perezida Paul Biya uyu munsi yagejeje ijambo ku baturage be binyuze kuri radio na televiziyo by'igihugu, yatangaje ko bitarenze uko kwezi ahamagaje inama y'igihugu igomba gushaka umuti w'intambara ishobora kubacamo kabiri hagati y'igice kivuga icyongereza n'igice kivuga igifaransa. Kuva mu 2016 iyi ntambara imaze guhitana abantu barenga 2000. Perezida Biya yasobanuye ko ibiganiro bizayoborwa na Minisitiri w'Intebe Joseph Dion Ngute bizahuza abanyapolitiki, abayobozi b'inzego za gakondo, abanyamategeko, abanyamadini, intumwa za rubanda bitoreye, ingabo z'igihugu n'inzego z'umutekano n'abaharanira kwigenga kw'igice cy'igihugu kivuga icyongereza. Nk'uko umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Moki Edwin Kinzeka Yaunde abitubwira, abanyakameruni basanga ibi biganiro bitazatanga umusaruro niba Perezida Biya atabanje gufungura abanyapolitiki batavuga rumwe na we n'abayobozi b'inyeshyamba zo muri hariya rero bavuga icyongereza, abo bose bari muri gereza.
Radio Ijwi d'Amerika. Umugwi w'abanyanigeria bafashe indege bavana mu gisagara ca Johannesburg muri Afrika y'Epfo bagana i Lagos muri Nigeria, ni nyuma y'indwi yaranzwe n'ibitero vyahiga abanyamahanga baba muri Afrika y'Epfo. Leta ya Nigeria itangaza ko abantu bagera ku 313 aribo bafashe indege batahukana mu gihugu cabo no munsi kuwa gatatu. Muri rusange abanyanigeria 640 baba muri Afrika y'Epfo bariyandikishije kugira batahuke. Isosiyete y'indege zitwara abantu yabikorera ku giti cyabo muri Nigeria Air Peace yasabye gutahukana abanyanigeria mu gihugu cyabo. Ivyo vyarashigikiwe na leta ya Nigeria yashavujwe n'ibitero biherutse kugirwa ku banyamahanga bakorera muri Afrika y'Epfo barimwo abanyanigeria. Biteganyijwe ko Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari agendera Afrika y'Epfo mu kwezi kw'icumi k'uyu mwaka. Biteganyijwe ko ibitero ku banyamahanga baba muri ico gihugu bizoba mu vyo azoganira n'abategetsi ba Afrika y'Epfo.
Igikombe cy'isi cya basketball 2019 kirimo kirabera mu Bushinwa. Ubufaransa bwatunguye bikomeye igihangange Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kimwe cya kane kirangiza, butsinda ibitego 89-79. Byatunguranye cyane cyane kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo yatwaye igikombe cy'isi, ibikombe by'isi bibiri bya nyuma biherutse, niyo kandi ifite imidari ya zahabu itatu mu mikino ya Olimpiki ya nyuma iherutse muri basket. Rero muri kimwe cya kabiri kirangiza, Ubufaransa buzahura na Argentine ejo bundi kuwa gatanu. Umukino wa kabiri w'icyo kimwe cya kabiri kirangiza uzahuza Espagne na Australia nabwo n'ejo bundi kuwa gatanu, naho umukino wa nyuma na nyuma w'igikombe uzaba ku cyumweru gitaha. Muri iki gikombe cy'isi cya basketball mu Bushinwa, Afrika yari yohereje yo makipe atanu: Angola, Cote d'Ivoire, Nigeria, Senegal na Tunisia, yose yaviriyemo mu majonjora yo mu matsinda.
Mwanda nyakumviriza radio Ijwi rya Amerika bisamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda.
Abakuru mu biyaga bigari, intumwa za Uganda n'iz'u Rwanda bazahurira i Kigali ku wa mbere w'icyumweru gitaha, bazaganira ku buryo bwo gushyira mu bikorwa amasezerano abakuru b'ibihugu byombi bashyizeho umukono ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa munani i Rwanda muri Angola. Minisitiri ushinzwe ibikorwa by'umuryango w'Afurika y'Uburasirazuba yase muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda Olivier Nduhungirehe arabidusobanurira, yaganiriye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
ni inama izaterana ku wa mbere tariki ya 16 Nzeri, ikaba ari inama ya komisiyo iteganywa n'amasezerano ya Rwanda ya Memorandum of Understanding yashyizweho umukono ku itariki ya 21 Kanama kwezi kwa munani. Rero Rwanda rwatumiye bagenzi bacu bo muri Uganda muri iyo nama ya mbere y'iyo komisiyo yo gushyira mu bikorwa ayo masezerano i Kigali kuwa mbere, aho tuzaganira nyine kubigize ayo masezerano n'ukuntu twayashyira mu bikorwa.
Ikintu cya mbere gikomeye abantu bategereje kuri iyo nama ni ifungurwa ry'umupaka kugira ngo ibihugu byombi byongere guhahirana. Iyo nama icyo kibazo izakiga ndetse ibi yagifatira n'umwanzuro.
Inama iziga amasezerano yose uko ateye nuko yashyirwa mu bikorwa, kandi ibyo uvuze by'umupaka ngira ngo ho ni ingingo ya D, ni ukuvuga inyuguti ya D, kandi imbere ya D haza ABC. ABC rero akenshi ziba arizo zifite uburemere kurusha D. So rero twe ibyo twifuza nuko ayo masezerano yose yashyirwa mu bikorwa, cyane cyane ibituma ibibangamiye umubano hagati y'ibihugu byombi.
Niba bishoboka mushoboye kutwibutsa gatoya, iyo ngingo ya mbere ya A ni iyihe, ndetse mutubwire na B, nibishoboka na C muyitubwire kugira ngo tuze kugera kuri D.
Ingingo ya A nivuga yuko buri gihugu kigomba kubaha ubusugire bw'ikindi gihugu. Ingingo ya B nivuga yuko buri gihugu kigomba kwirinda gushyigikira imitwe yitwaje intwaro ishaka kubangamira umutekano n'ubusugire bw'ikindi gihugu. Ingingo ya C ni ukubaha uburenganzira, guharanira uburenganzira bw'abaturage b'igihugu kimwe batuye mu kindi. Hanyuma ingingo ya D ikaba rijyanye no guteza imbere ubuhahirane ku mipaka. Hari n'ingingo ya E yo ivuga guteza imbere muri spirit ya panafricanism, ni ukuvuga guteza imbere Afrika kubyerekeye amahoro, kubyerekeye ingabo, kubyerekeye umuco n'ubucuruzi. Hanyuma n'ingingo ya F akaba ariyo ivuga ibyishyirwaho by'iyi commission ad hoc ishinzwe kuganira ku bibazo bijyanye no gushyira mu bikorwa aya masezerano. Iyo commission ikaba igizwe rero na ba ministre b'ububanyi n'amahanga, ba ministre b'ubutegetsi bw'igihugu, ndetse n'abayobozi b'iperereza.
Kenshi na kenshi hategurwa amanama nk'aya ngaya, hashyirwamo imbaraga nyinshi kugira ngo izo nama zitegurwe mu mwuka mwiza. Mbese ubu mwuka wifashe gute hagati y'u Rwanda na Uganda, nta gushondana birimo?
Umwuka turimo ni umwuka wo kureba ko hashyizwe umukono kuri aya masezerano. Ni ukuvuga hari momentum, hari igikorwa cyakozwe n'abakuru b'ibihugu bombi kumwe n'abahuza, perezida wa Angola na perezida wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, mu gushyiraho umukono kuri aya masezerano. Rero ikikwiriye gukurikira, cyari gikwiriye gukurikira nyine, ni ukureba ukuntu aya masezerano yashyirwa mu bikorwa. Kuko gushyira umukono ku masezerano biroroshye, ariko icyangombwa ni uko ayo masezerano ashyirwa mu bikorwa. Rero ni muri urwo rwego u Rwanda rwatumiye abayobozi ba Uganda babishinzwe kuza mu Rwanda kugira ngo nyine twicare hamwe turebe ukuntu aya masezerano twayashyira mu bikorwa.
None se ziriya ngingo zose uko mwazivuze uko ari 1, 2, 3, 4, 5 zose muzaziga kuwa mbere kandi muzipfundikire?
Nibyo, ingingo zose ziteganywa n'ariya masezerano zizaganirwaho. Icyo twifuza ni uko twazishyira mu bikorwa zose. Ko nyine ni inama ya mbere izaba ibaye, ubwo turizera yuko inama yo kuwa mbere n'inama zizakurikira niziba ngombwa zizaganisha mu gushyira mu bikorwa kw'aya masezerano.
Ministre Nduhungirehe, ndabashimiye.
Ndabashimiye.
Radio Ijwi ry'Amerika, Washington DC. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteguye kurungika abarorerezi b'amatora mu gihugu cy'u Burundi mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2020, mu gihe leta ivyemeye. Iyi nkuru y'Ijwi ry'Amerika rifatanije n'abanywanyi baryo tugiye kwishikizwa na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Intumwa idasanzwe icyo gihugu mu karere k'ibiyaga binini, John Peter Pham, yabivuze mu kiganiro y'abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatatu inyuma y'urugendo rw'iminsi itatu mu Burundi. Iyo ntumwa yasiguye ko ibyo byonatuma imigenderanire hagati y'igihugu aserukira n'u Burundi ishobora gusubira kunaguka.
Twifuza nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyuma y'amatora abaye mu mahoro n'ituze no mu mwidegemvyo, dushobore gufadikanya utera intambwe hamwe mu kunagura imigenderanire hamwe no gufashanya mu iterambere ry'ibihugu vyacu.
Iyi ntumwa idasanzwe yongeye ivuga ko hamwe leta y'u Burundi itabaye intambamye Amerika yiteguye kurungika abarorerezi bo mu matora y'umwaka uza mwaka 2020.
Nous sommes prêts, comme toujours, à venir avec notre expérience, nos expertise.
Turiteguye nk'uko twama kuzana abarorerezi bacu bigenga. Turabyizeye kuko amatora aba meza mu gihe habaye abarorerezi bo mu mashyirahamwe yigenga mu Burundi, abarorerezi muri Afrika y'Ubuseruko n'ubumwe bwa Afrika, kumbure nabo mu makungu. Ariko igikorwa cyacu si cyo gutegeka uko bitegerezwa gukogwa.
Kubijanye n'umwumvikano muke uri hagati y'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda, John Peter Pham avuga ko leta z'umwe za Amerika atabubasha ifise bwo kubumvikanisha ku nguvu, ariko asaba indongozi z'ibyo bihugu gushiramwo ishaka kugira basubire ku nguvu cuti n'imibano myiza. Ariko kandi mu bikugwa iyi ntumwe idasanzwe ifise harimo gufasha ko habi biganire kugira impunzi zishobore gutahuka ku bushake bwazo.
And la mission que le secrétaire d'état m'a confié est de aider
kimwe mu byo umunyamabanga wa leta yashinze no gufasha kugira ibiganiro bishoboke kugira impunzi ziri mu bihugu byo muri kano karere zishobore gutahuka. Ariko mu masezerano agenga impunzi ibihugu byateye umukono nuko impunzi zidatahukanwa ku nguvu ariko kugushaka kwazo. Habayemwo ugushaka kw'impunzi byumvikana ko amakunga ashobora gufasha nk'uko twamye tubikora no mu myaka iheze. Ariko nukuri ugutahuka kw'impunzi utegerezwa kuva ku bushake bwazo, kuko uretse ko ugutahukanwa ku nguvu ari akarenganyo n'icyaha kijanye n'ihohoterwa ry'agateka kazi na muntu.
Kuri wa gatatu niho John Peter Pham yarangiza urugendo rwiwe rw'iminsi itatu yaramaze mu Burundi. Mu bo yabonanye nabo harimwo abaserukira leta y'u Burundi, indongozi z'amadini, hamwe n'amashyirahamwe atawegamiye mu vya politiki. Inyuma y'u Burundi aca abandaniriza urugendo rwiwe i Kinshasa muri Repubulika iharanira demokrasi ya Congo.
Turashimiye rero Desire Hatungimana kuri iyi nkuru. Ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi baryo ahejeje kudushikiriza. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho uburenganzira bwa kiremwamuntu Amnesty International rivuga ko ritewe impungenge n'ingingo ya leta ya Tanzania n'u Burundi yo gutahukana impunzi zibishaka n'izitabyifuza kuva mu ntango z'ukwezi kw'icumi kuza. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eroje Burikaneza ari mu biro by'ijuri rya Amerika Nairobi muri Kenya.
Amasezerano Burundi na Tanzania biherutse kugiranira yo gutahukana impunzi z'abarundi ishyirahamwe Amnesty International ryarayarabutswe. Aganira n'ijwi rya Amerika, Hashan Carlson umushakashatsi muri iryo shyirahamwe arabi ibibazo by'u Burundi n'u Rwanda yasiguye ko ibintu bibiri ari byo biteye amakenga cyane.
Nous avons vu l'accord entre la Tanzanie et le Burundi. Le contenu est, c'est pour la plupart le même que nous avons vu rapporté dans.
Twarabonye amasezerano hagati y'u Burundi na Tanzania. Ibiri mu hanini ni nk'abijya byavuzwe mu itangazamakuru. Igiteye impungenge ku bwacu nuko byanditswe neza ko gucura impunzi bizoba ku bushake bwazo cyane ku nguvu. Ibi rero byashyizwe mu nyandiko ko leta z'u Burundi na Tanzania ziteguriye gutahukana abantu ku gahato. Ahukanwa ku nguvu nicyo kituraje ishinga cyane. Ikindi cyashimangiwe mu byitonderwa umushikiranganji w'intwari hagati muri Tanzania yavuze nuko ayo mareta abiri yumvikanye gutahukana impunzi ASL yafasha cyangwa itayafasha. Nibi biteye impungenge kuko ASL ni igisata cy'isi kijejwe impunzi, irafite ubumenyi bwo kwitwararika kw'abatahukanwa baba babyishakiye kandi bigakorwa mu gateka n'umutekano w'impunzi. Uwo muryango uri ku rutonde rw'amashyirahamwe mpuzamakungu leta ivuga ko yihaye umugambi wo gucafuza u Burundi n'indongozi zabwo. Nabaje ni Carlson niba n'ubu amunisi idashobora kurabirwa muri ayo marori.
Nous avons parlé avec beaucoup de réfugiés qui nous disent eux-mêmes qu'ils ont peur de rentrer au Burundi. Donc quand nous faisons des déclarations sur la situation dans le pays, mais aussi sur le fait que les réfugiés ne veulent pas rentrer, ça c'est basé
sur des interviews avec les réfugiés eux-mêmes. Ubwo rero iyo tuvuga kubiba mu gihugu cyangwa ibyerekeye impunzi zidashaka guhunguka, twishimikiza ibyo tuba twaganiriye n'impunzi ubwazo. Rero intumbero yacu si iterabwoba, ahubwo icyo twifuza ni ukubona ukudahana kwa sindaro kuvanwaho. Twifuza kubona ihonyangwa ry'agateka kazina muntu rikabije rihagarara, hamwe n'uko abakorewe amahano bahabwa ubutungane. Ariko icyo twifuza hejuru ya byose ni ukubona iyubahirizwa ry'agateka ka kiremwa muntu mu Burundi, gutyo amahoro aramasasagare. Niba hari impunzi zifuza gutahuka by'ukuri arizo zibihisemo, nta kibazo biduteye, bipfe gukorwa mu mutekano n'agateka ku buryo bikorwa. bikorwa hubahirijwe uburenganzira bwazo bwose ntibitegerezwa guterwa n'icuka cy'ukuzizinukwa mu gihugu cyazakiriye mu gihe bivugwa kw'amasoko yugawe abantu bitagikunda ko binyandikisha nk'impunzi uburenganzira bwo kwidegenza butakihari n'ukuri ntibitegerezwa gutumwa n'icuka cyo kubazinukwa mu gihugu kibahaye indara Nicholson hari n'ibindi agarukako
L'HCR a maintenu la position que les circonstances au Burundi ne sont pas encore favorables pour promouvoir des retours dans le pays, mais ceci dit,
HCR yagumye kwizima ivuga ko ibiba mu Burundi bidahumuriza ku buryo impunzi zokaburirwa gutahuka mu gihugu nubwo yafashije impunzi guhunguka kuva mu 1917 hakaba hataje zigera ku 1975 kandi HCR yonyene ibona kwicubuka kitarahinduka ku buryo ho kwinjinga rw'impunzi gutaha turabona ko hari hamwe ribandanye ihonyango ry'agatayakazi na muntu rikabije buri munsi twarabonye raporo ya nyuma yo mu gutohoza ku Burundi ahivuga ko hari gutekana gufatiye ku bwoba n'iterabwoba ibi birahambaye cyane kuko iyo bavuga ko mu gihugu hatekanye no kumenya aho gahengwe ico gahagaze ko mu gihe bizwi ko ari byaha bikomeza gukorwa hakaba n'ubwoba bw'ikirenga mu gihugu nkirikunda ko haba gukangurira impunzi gutahuka kugera ubu
Il y a un peur extrême dans le pays. Ce n'est pas possible de promouvoir des retours jusqu'ici.
Mukurindira ko mwumvikano wa leta ya Burundi na Tanzania uje mu ngiro Amnesty International irafise icisaba abaterankunga.
Demandons au pays un bailleur de fonds d'assurer que la réponse régionale à la situation des réfugiés.
Dusaba ibihugu bitanga imfashanyo kwitwararika kw'ivyimpunzi z'abarundi zikeneye mu karere biboneka hagatanga uburyo buboneka hisunzwe bikenewe gushika mu mpera z'ukwindwi twarabonye ko hatanzwe ibice 20% gusa by'ibyankenerwa ibi byabaye akamenyero by'isubiriza tubibona kenshi kandi uruhara urw'ibihugu byakiriye impunzi byonyene ni n'urw'amakungu ategerezwa gukora uruhara rwayo mu gushyigikira utwigoro two kwakira impunzi mu mpera z'ukwezi k'umunani guheze zibicishije ku bashikanganji bazo b'intwaro zo hagati leta za Tanzania n'Uburundi zafashe ingingo yo kuzotangura gutahukana impunzi zose z'abarundi ziri muri Tanzania kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kw'icumi kuza amashyirahamwe atari make n'abatavuganwa n'ubutegetsi bw'ibyo bihugu byompi bibiri bariyamije ico cifuzo Ariko kangi rugora umushikanganji wa Tanzania w'intwaro yo hagati yabakuriye inkoni y'ubwishitsi kujyavuzwe atanke karitegezwa gutaha Eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika tujye noneho mu Rwanda urukiko rw'ubujurire rwashoje kumva imyiregurire ya Brigadier General Frank Rusagara wavuye ku rugerero abamwunganira mu mategeko bavuze ko urukiko rwa mbere rwamuhanye rwihanukiriye ku buryo bunyuranyije n'amategeko ubushinjacyaha bwo buti nta mategeko yishwe Mugenzi wacu Eric Bagirubusa yari mu cyumba cy'iburanisha.
Iburanisha risoza imyiregurire ya Brigadier General Frank Rusagara wavuye ku rugerero naryo ryaranzwe n'impaka ndende zishingiye ku mpamvu zamuteye kujurira ibihano yahawe n'urukiko rukuru rwa gisirikare. Maître Pierre Celestin Buhuru umwunganira aravuga ko rwashingiye ku bimenyetso bipfuye aravuga ko abatangabuhamya bamushinja bagombye kuba baranyuze imbere y'umucamanza bagahatwa ibibazo ku buhamya bwabo. Umucamanza yabajije n'ibinyandiko mvugo bakoreshejwe n'ubugenzacyaha ndetse n'ubushinjacyaha nta gaciro zifite. Maître Buhuru yamusubije ko ikimenyetso umushinjacyaha azana mu rukiko mbere y'uko umucamanza agishingira ahahana ishure bw'imyaka 20 y'igifungo kiba kigomba kugibwaho impaka. General Rusagara yongeye kugaruka ku kabari Nyarutarama Tennis Club aregwa ko yahabwiraga abasirikare bagenzi b'amagambo yangisha rubanda ubutegetsi. Uregwa yavuze ko Nyarutarama Tennis Club yageniwe abasirikare bakuru nta upfa kukinjiramo ngo keretse uwabisabye cyangwa afite icyo apfana nabo basirikare kuri iki cyaha ati bihuha abanyitirira ko navuze hari ubwo nabireba ukibaza uti bigendereye iki. Aregwa ko yavuze ko u Rwanda ari Banana Republic yifashishije inyandiko z'abahanga Rusagara ati simvuga ko nabivuze ariko Banana Republic ibisobanuye agahugu gato gakenye kohereza ibicuruzwa bike hanze gafashwa n'inkunga zo hanze mu buryo bw'imibare Rusagara avuga ko raporo zigaragaza ko mu mwaka yafunzwemo wa 2014 umunyarwanda yakiriye amadolari 91 nk'ifashanyo yavuye hanze imibare yatanze igaragaza ko mu karere umunyarwanda ariwe wakiriye imfashanyo iri hejuru avuga ko muri uwo mwaka u Rwanda rwohereje hanze ibicuruzwa byahagaze kuri miliyoni 600 z'amadolari ariko rufata inkunga ya miliyari 2 na miliyoni 400 z'amadolari atabashinje iki cyaha n'uwakabivuze nta cyaha kirimo ni nka bya bindi mu kinyarwanda ngo uvuze ko nyirugo apfuye si uba wamwishe kuri icyabaye gishya nuko bamuburanishaga ngo basaga nkaho ari bwo babonye ayo magambo bwa mbere bati akoze hasi anaregwa ko yavuze amagambo nka Rwanda is a police state bisobanuye ku Rwanda ruhoze ijisho ku muturage. Mu magambo yagize ati niba ufata umuntu ukamufunga nta mapuro zimugaragariza ibyarego byose ibikorwa bya police state biriya bibaho mu gihugu kigendera ku mategeko se biba bivuye he. Abwira urukiko ati kabaze yavuye hano yarakubiswe yarishwe urubozo twarabibabwiye mwabikoze nk'iki. Umucamanza ati ntabwo dukomeza kubemerera kujya hanze y'urubanza. Hahise hazamuka indi ngingo itarishya muri uru rubanza ariko kuri iyi nshuro yabaye intandaro yo guhagarika iburanisha by'igihe gito. Umucamanza yakunze kugira impungenge ko abanyamakuru bafata amajwi mwiburanisha humvikanye guterana amagambo mu rukiko hagati y'abanyamakuru n'abacamanza. Twasobanuraga ko tudashobora gukora ibitemewe n'amategeko ariko inteko iburanisha ihagarariwe na Madame Patricia Mukanyundo yasigaranye akango no mwivuga ko n'ibintu abangombwa hazitabazwa abapolisi. Akimara gutanga ikiruhuko cy'umwanya muto ku baburanyi bombi, Colonel Tom Byabagamba yibajije ku myitwarire y'umucamanza agira ati niba umucamanza aba yumva ari gukora ibiciye mu mucyo kandi ashaka ko rubanda babimenya n'iki kimutera impungenge ko bamufata amajwi. Ati ubwo saraja nigisha abanyamakuru ko bakora akazi kabo. Asubiza ku by'urundi ruhande umushinjacyaha Kapiteni Faustin Nzakamwita ku batangabuhamya b'urwego ahagarariye bivuga ko batageze mu rukiko ngo bavuguruzanye, yavuze ko icy'ingenzi ari uko ababuranyi bahabwa uburenganzira bwo kunyomozanya ku bimenyetso biri muri dosiye. Avuga ko Jenerali Karyango na bagenzi be bashinja Jenerali Rusagara bagiweho impaka. Avuga ko kubazana mu rukiko ari uburyo bwo gusuzuma ukuri ariko no gusuzuma inyandiko mvugo zabo ari ubundi buryo bwo gusuzuma ukuri. Ati ikibi ni uko hasuzumwa ibimenyetso bibujijwe. Avuga ko inyandiko mvugo ikozwe n'ubifitiye ububasha hakurikijwe imihango yabugenewe bihabwa agaciro. Ntiyemeranya n'ibisobanuro bya Jenerali Rusagara kuri Nyarutarama Tennis Club ati uko bayisobanura wagira ngo ni kasho Nyarutarama n'akabari n'ubundi hano natumayo fanta nkayinywa. Ati mu kabari nta wujijwe kujyayo. Yavuze ko ariho Jenerali Rusagara yari yarahinduye nk'ibiro bye ahavugira amagambo ngo ku buryo nabo yabaga atareba bayumvaga. Yikomye Rusagara ko afata amagambo nka police state agakora icyo yise kuyasiga amavuta nyamara ngo ari igikorwa cyareberwa mu bindi yakoze. Yanikomye Maitre Buhuru ko afata ibyo Kapiteni Nzakamwita yita ibinyoma bya Jenerali Rusagara akabishimangira agasanga atawuzuza inshingano zo gufasha ubutabera nk'umunyamategeko. Maitre Buhuru akavuga ko mu buryo ubwo aribwo bwose Jenerali Rusagara yaganiraga n'abasirikare bagenzi be bitafatwa nka rubanda kuko ari abasirikare bitangiye igihugu baganiraga ku buzima bwacyo. Aregwa andi magambo ngo aho yagiraga ati our guy is finished ngo bisobanuye ko Perezida Kagame yarangiye ngo yarangize ati otherwise Museveni is smart bisobanuye ko Museveni ari umusirimu. Umushinjacyaha akavuga ko kubwira Colonel amagambo nkayo ko umugaba w'ikirenga w'ingabo yarangiye aramutse abyemeye yarwanya ubutegetsi. General Rusagara yavuze ko ayo magambo ntayo yavuze kandi ko nawe yamushinja batarabo kwizera. Uregwa n'ubwunganizi basoje kwiregura bavuga ko mu gutanga ibihano urukiko rukuru rwa gisirikare rwihanukiriye ruhanisha General Rusagara igihano cyo gufungwa imyaka 20. Maitre Buhuru akavuga ko imyaka y'izabukuru y'uregwa yagombye kuba yaritaweho ndetse n'imirimo yakoreye igihugu. Bakavuga ko ibyakozwe bihamanye n'amategeko n'amasezerano mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho imikono. Umushinjacyaha akavuga ko batigeze basaba urukiko guca inkoni zamba ngo rubyanga agasanga umucamanza yaratanze ibihano biteganywa n'amategeko kuko mu kugabanya ibihano ngo hagomba no kurebwa ku mpamvu nyoroshyacyaha agasanga ingingo yabo nta shingiro ifite kuko nta mahame n'amategeko byishwe. Byitezwe ko kuri uyu wa kane umucamanza apfundikira uru rubanza General Frank Rusagara na muramu we Colonel Tom Byabagamba wahoze kuri itsinda ry'abarinda Perezida Kagame baregwa n'ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Bagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali.
Mukanya turasezerana ku makuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha. Yamara imbere yaho reka tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije. Abanyamerika bibutse uno munsi ku wa gatatu imyaka 18 irangiye he habaye ibitero vy'iterabwoba vyo ku itariki 11 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'2021. Ivyo bitero vyahitanye abantu bagera ku 300,000 i New York, Virginia na Pennsylvania.
Umurambo wa Robert Mugabe wahoze ari umukuru w'igihugu cya Zimbabwe wageze iharari uyu munsi yitabye Imana mu cyumweru gishize afite imyaka 95 yari mu bitaro Singapore. Biteganijwe ko umurambo uzashyingurwa mu irimbi ry'intwari z'igihugu ku cyumweru. Mu bazajya mu itabaro harimo abakuru b'ibihugu bya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, Afurika y'Epfo, Nigeria n'Ubushinwa na Raul Castro wigeze kuba umukuru w'igihugu cya Cuba.
Perezida wa Sudani yo mu bumanuko Salva Kiir na Riek Machar ayoboye abagwanya leta bumvikanye ku byerekeye gushiraho leta mfatakibanza hagati mu kwezi kw'11.
Muri Cameroon, Perezida Paul Biya yahamagaje inama y'igihugu bitarenze uku kwezi kugira ngo bige ikibazo cy'intambara ishobora guca igihugu mo kabiri hagati y'igice kivuga icyongereza n'igice kivuga igifaransa. Iyo ntambara kuva mu 2016 imaze guhitana abantu barenga 200,000.
Amakuru n'ibiganiro tubaye tubafite kuri saha niyo bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Dushimire Engineer mu buhinga bw'ivyuma na Fatuari Mascara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye vyahagarariwe na Edi Gwema kuri mikoro mari kumwe na Ange Fidene Yongabo
na Thomas Kamirindi. Turabashimiye cyane, umugoroba mwiza, murakarama.